radio ijwi irya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Finiste Nshimimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Kuva kuri uyu wa kabiri, Kenya ifite umukuru w'igihugu mushya, Perezida William Samoei Ruto yarahiriye kuzayobora Kenya mu gihe cy'imyaka itanu, abaye kandi perezida wa gatanu w'icyo gihugu. Mu Burundi, kuva kuri uyu wa mbere, mu ntara zose z'igihugu ugu habaye amatora yabagize urwego rw'abahuza bo ku mitumba n'amakaritie.
Bavuga ko ari nka sentare ku mutumba kugira bahuze abafitanye amatati. Ntawo bihuriye rero na bakuru mutumba. Umutumba nawo umuntu wa biratanduka. Abahuza bariko batogwa uno munsi ni bazo cyatangura gukora ku kazi abo bashinga nkahe bahora bakora.
Martin Ninteretse, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, Umutekano n'Iterambere. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumaze gusabira igihano cy'igifungo cy'imyaka 25 muri gereza Jean Bosco Uwihoreye, uzwi nka Ndimbati. Araregwa ibyaha byo gusambanya umwana no kumusindisha. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku radio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyiz Bigirimana. Aloyiz, wiriweho?
Tugize mwiriwe Venice. Turahera kuyavugwa ku karere ka Afrika. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha ejo ku munsi wa mbere yarategetse gusubiramwo kwihweza neza amafaranga y'indishi y'akababaro yemerewe ababuze ababo mu bwicanyi bwagirizwa Bosco Ntaganda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. CPI ivuga ko igitigiri cyatanzwe cy'abantu bazuhabwa indishi y'akababaro kirimwo ibifungu. Ntaganda yataziriwe umwicanyi ruhebwa ku butegetsi bwiwe bwaranzwe n'iterabwoba muri RDC mu ntango z'imyaka y'ibihumbi bibiri. Yatawe mu ibohero mu 2019 ku byaha byo mu ntambara hamwe n'ibyaha ku kiremwa muntu. Umwaka uheze sentare mpuzamakungu mpanabyaha yamuciriye kuriha imiliyoni 30 z'amadolari zo gushumbusha abagize ingaruka z'ubwo bwicanyi. Yagirizwa kuba yarakoresheje abana mu gisirikare n'ibyaha byo gusambanya abakenyezi ku nguvu. Ntibiramenyekana igihe sentare izosubira kwemeza igitigiri gishasha cy'amafaranga yo gushumbusha abo bantu, ariko ingingo icitevya igikorwa cyo kubashumbusha agashumbusho bari bamaze imyaka barindiriye. Ntaganda w'imyaka 49 yavukiye mu Rwanda, yabaye uwa mbere yagirijwe na CPI ivyaha byo kugira abaja abanyagihugu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu karere k'ihembe rya Afrika, igisirikare cya Somalia kivuga ko bitero cyakoze mu ntara ya Hirane kimaze kwigarurira uturere 20 twari twarafashwe n'umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab. Intwazangabo mu gisirikare cya leta ya Somalia, Kapitene Mohamed Ibrahim Daoud, yabwiye Ijwi rya Amerika ejo ku wa mbere ko abasirikare bafatanije n'abanyagihugu bitwaje ibigwanisho bamaze kwica aba Al-Shabaab barenga ijana. Yemeza kandi ko bamaze kwigarurira uturere 20 twari mu minwe y'uwo muhari. Kapitene Daoud yavuze ko abasirikare ba leta bafashe abandi bagwanya 20 ari bazima. Yemeza kandi ko igisirikare cyaronse ububasha bwo mu kirere muri ibyo bitero, ariko yirinze kuvuga igihugu cyafashije mu gutanga indege za gisirikare. Mu itangazo ryasohotse ku munsi w'Imana, ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru muri Somalia bwavuze ko ibikorwa bya gisirikare ari bya mbere bikozwe mu gushyira mu ngiro imbono ya leta yo kugwanya iterabwoba. Ni mu ntumbero kandi yo gukura mu gihugu ubutakigaruka Al-Shabaab nk'uko leta yabyiyemeje. Ahandi havugwa impfu z'abantu bivanye mu bikorwa bya gisirikare ku mugabane wa Afrika ni muri Burkina Faso. Abasirikare babiri hamwe n'abakora iterabwoba barenga 10 barishwe ejo ku munsi wa mbere mu bitero byakozwe ku kambi y'abasirikare mu buraruko bw'icyo gihugu. Igisirikare cyavuze ko ikirindiro cyacu kiri mu gisagara cya Deu mu karere ka Sahel cyatewe ku munsi w'Imana igihe abajihadiste bariko baragerageza kubinjiramwo ngo babihishemo. Iri tangazo ry'igisirikare cha Burkina Faso cyavuze ko inyuma y'ico gitero abasirikare babiri bahasize ubuzima abandi barenga 10 barakomereka nayo ku ruhande rw'umwansi abagwanyi baharurwa mu macumi barishwe inkoho hamwe n'amapikipiki birafatwa
Washington ijwi rya Amerika
Muyavugwa mu yandi makungu intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine irabandanya Ukraine yatangaje jo ku munsi wa mbere ko yigaruriye utundi turere tutari duke mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu ivuga ko yasubije inyuma abasirikare b'Uburusiya gushika ku rubibe ibyo bihugu bihana inyuma y'amezi Uburusiya bwiyagurira uturere abategetsi ba Ukraine bavuze ko ibintu byahindutse kuva mu ntango zu ku kwezi kw'icyenda mu ntara ya Kharkiv mu ijambo yashikirije abanyagihugu ejo ku munsi wa mbere Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko abasirikare biwe bamaze kwisubiza akarere kangana n'ibirometero kwadrato birenga 5,600 kuva mu ntango zu ku kwezi yemeza ko abasirikare biwe babandanya uru rugamba ubushikiranganje bw'Uburusiya bwo kwivuna abansi karemeye ko mu mpera zindwirangiye kasubije inyuma abasirikare babwo bwavuze ko buriko burakoraniriza abasirikare mu ntara ya Donetsk iri mu buraruko abasesenguzi bavuga ko intambara ishobora kubandanya ushika mu mwaka wa 2023
urakoze aruze bigirimana mukomeje kumva radio yijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya 12 kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook YouTube na Instagram adresse yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
kuva kuri uwa kabiri Kenya ifite umukuru w'igihugu mushya president William Samoei Ruto yarahiriye kuzayobora Kenya mu gihe cy'imyaka 5 abaye president wa gatanu w'icyo gihugu asimbuye kuri umwanya Uhuru Kenyatta abakuru b'ibihugu bya Afrika ndetse n'ibyo mu karere ka Afrika uburasirazuba bari bakereye kumwishimira president Paul Kagame w'u Rwanda Evariste Ndayishimiye w'u Burundi Samia Suluhu Hassan wa Tanzania Lazarus Chakwera wa Zambia na minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed abaturage bagera ku 60,000 bari muri stade iberamo ibirori Raila Odinga bari bahanganye mu matora ntabwo yitabiriye ibirori abahagarariye amadini yose yemewe muri Kenya basengeye president mushya William Samoei Ruto na leta ye babasabira kuzarangiza inshingano zabo neza Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumaze gusabira igihano cy'igifungo cy'imyaka 25 muri gereza Jean Bosco uwihoreye uzwi nka Ndimbati buramurega ibyaha byo gusambanya umwana no kumusindisha Ndimbati wamamaye mu gukina filime nyarwanda n'abamwunganira mu mategeko barasaba kumugira umwere akarekurwa gataha n'urubanza rwabereye mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge I Kigali aho ndi kumwe ku murongo wa telefone n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa wiriweho
wiriweho neza nawe Venuse Nshimimana
none ubushinjacyaha bwashingiye kuki busabira Ndimbati icyo gihano
ubushinjacyaha bwashingiye ku kirego kirije ariko bwashyikirijwe ariko nibimenyetso biri mu kirego ibigiye kumvugo zurega ariwe Hizifereda wusi ariwe bushuvuga Ndimbati yaba yaramusindishije amusambanya ariko amusambanya atarageza imyaka y'ubukure yaramanyije rero nkuko ubushinjacyaha bubivuga na Ndimbati arabye bahuye bakorana bigirana imibonano mpuzabitsina icyo batemeranyaho na amatariki kuko Ndimbati avuga ko bahura ariko umukobwa yujuje imyaka y'ubukuru ubushinjacyaha bukavuga ko rero muri uko guhura vutsemo impanga ebyiri kugeza naho Ndimbati kuziyandikisha kuko yararanje ko arabana be ndimbati we rero akavuga ko kube ara hariho ibyo ngivyo byo kuvuga ngo yabarahuye ariko bahura akuze agasanga harabayita akagambane ko kugira ngo yafungwe yavuze umwe mu banyamakuru bakorera kuri YouTube handa ngo waba waravuganye n'uwo mukobwa kabahi ariko noneho nyuma yo kuvugana yumva ko bikomeye ahamagara ndimbata namubwira ati ifite dossier yawe to wowe utitonze ushobora kumpa miliyoni bi noneho nkayi sintangaze aya ariko ibyo byose ubushinjacyabo kavuga ko sanamatakira ngo
ibyo uvuze by'amafaranga yasabwe n'umunyamakuru kugira ngo ibyandimbati bidatangazwa kuki urukiko nta gaciro rwabihaye
ntabwo wavuga ko urukiko nta gaciro rwabihaye kubera ko rubacibwa buriya umucamanza ibyo byose azabisuzuma kuko we aravuga ati bamugiye mu matwi babwira uwo mukobwa bamugiye mu matwi kandi ubusanzwe ndimbati yarasanzwe afasha na amufasha kurera abana amufasha gukodesha ariko noneho ngo mujya mu matwi biye ko ashobora kumukura kuri ndimbati miliyoni eshanu yewe ngo akajya namukodeshereza n'inzu ari munsi y'ibihumbi 300 ubwo rero ibyo byose ni mbi umucamanza mu guca urubanza azicara umunyamategeko wunganira ndimbati we yavuze ukurikije uko ubushinjacyaha cyangwa ikirego cy'ubushinjacyaha cyubatse yaranga ngo amatariki ntahura umunyamategeko rero wunganira ndimbati akavuga ko ushidikanya mu rubanza kurengera uregwa agariho ashingi asaba ko ndimbati yarekurwa muri urubanza Venusi nakubwira ko n'ikirego cy'indishyi indishyi za ruhande rw'umubyeyi ikirego cy'indishyi cyatanzwe ko umubyeyi w'umukobwa barasaba ndimbati 30 ariko abamwunganira bakavuga bati iba ibi bimenyetso bishingiye ku gushidikanya kugira umwere n'izo ndishyi yazareka kuzitanga
none kuva icyaha cyo gusambanya uwo mwana no kumusindisha kugeza igihe hatangiwe ikirego igihe cyaciyemo ubucamanza bukivugaho iki
ntacyo ubucamanza burakivuga wenda ibyo ngibyo umuntu yazabyitega mu aba bari guca urubanza Venus Chimini
Edike wajuru busa watwibutsa muri make ibyaha byose ndimbati akurikiranyweho
ndimbati eho icyaha cyo gusindisha ari we uwo ngo babyaranye abana b'impanga ndetse no kumusamba muri make ni ibyo ngibyo akurikiranyweho ariko ndimbati akavuga ko atigeze amusindisha akavuga ko bahuye mu umwana ahubwo yujuje imyaka y'ubukure akavuga igihe yaramuka ariko we wamubera n'umwanya mwiza wo kwana be kuko nubundi ngubu umunyina yabuze uburyo yabitaho
Eric bagira ubusa umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge i Kigali mu Rwanda ndagushimye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza
ndagushimira n'ose nshimira Imana kandi nkwifurije n'akazi keza
mukomeje kumva radio yijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Burundi kuri uyu wa mbere mu ntara zose z'igihugu habaye amatora y'abagize urwego rw'abahuza bo ku mitumba n'amakaritie leta ivuga ko urwo rwego ruzaba rushinzwe guca imanza no gukemura impaka ku mitumba mbere yo kwitabaza inkiko inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru
ishigwaho ry'abahuza ku mitumba n'amakarate agize Burundi reje gukuraho urwego rw'abashingantahe mu gihugu rifise intumbero yo kugabanya amatati yo mu kibano nkuko biri mu itegeko rishira ubwo rwego riheruka kwemezwa n'inama nshingamateka umutumba n'amakarate wose mu girenga 2019 iri mu gihugu ubwirizwa kwitorera abahuza 15 barimo abagabo n'abagore ahejeje gutorera ku mutumba iwabo mu ntara ya Kayanza umushikiranganje mushasha w'intore hagati mu gihugu umutekano n'iterambere Martin Interetse yasiguriye abamenyesha makuru igikogwa nyamukuru c'abahuza batowe
bavuga ko ari nka sentare ku mutumba kugira bahuze abafitaniye amakarte ntawo bihuriye rero n'abakuru mu mutumba nawo muntu biratanduka abahuza ariko ratogwa uno munsi niwe azishatangura gukora ku kazi abo bashinga ntahe bahora bakora
ikindi gikogwa gikomeye kirindiriye iyo ntahe yo kumugina na matati y'amatongo ari nayo afata ikibanza ca mbere mu manza ziri mu masentare y'intango ubutware nama nkenguza amateka Emmanuel Sinzohagera nawe nyene yagiye gutorera mu ntara avukamwo ya Bujumbura rurari yataye akamo abanyagihugu kabasaba kugumiza ijisho kuri abo bahuza batowe
abene igihugu basanze harimwe umwe canke babiri batari ko baragendera ibanga ryo gutunganiza abantu abene igihugu bazosaba yuko abo bantu babogozwa hanyuma basubirizwe nabandi
iyo ntayo kumugena niyo izorunga ikimanza zayinaniye mu masentare y'intango ico bikoze harabafise amakenga kugwo rwego rwashizweho kumvo za politike ni nka bamwe mu bagize umugambwe SNL utavuga rumwe na leta mu ntara ya Ngozi bamwe muri bo babwije ijwi ry'Amerika ko ku mitumba 10 y'amakomine atatu ariyo Nyamurenza Ngozi na Kiremba abaturuka mu mugambwe SNL bankiwe kuja ku rutonde rw'abitoza no mu Ruyaga mu ntara ya Bujumbura rurare ni nkuko abanyagihugu berekanye amakenga bafise maze bituma badatora
cyo dutangaje nuko twasanze abagabo twizige bimvuga kuri bose babakomboye babakuyemwo bose
ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwatangaje ko abo bahuza nibamara kurahira bagatangura amabanga rya bitarike 15 z'uko kwezi kw'icenda ugwego rw'abashingantahe ruzoba rufoswe mu gihugu cyose amashyirahamwe yigenga ari yamiriza ico gikorwa co gufota ugwego rw'abashingantahe bamye batatura abatase bagaca imanza mu kibano kuva ku ntwaro ya cami urunani rw'amashami yigenga force rubona ko ari gikorwa gishobora gucanishamwo abarundi amashami yigenga arafise n'amakenga kandi ko ashobora kujamwo imvo za politike bigatuma hatogwa abakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi gusa Ernest Nkurunziza umunyamabanga ashingwa bikorwa w'urunani force kuri mikro y'ijwi ry'Amerika ati ubushinga ntahe no mugenzo nibanga bitazokwigera bizimanga na
twagomba kwibutsa ko ubushinga ntahe ari banga arakarorero ari umuco nakaranga k'igihugu cy'u Burundi kubutakaza no gutibanga no gutumuco no kwishyira mu muzimagiza no kugira urwaruka nk'utunyugunyugu tuguruka tutazi yo tuja ubushinga ntahe si intwaro ya politiki bushiraho umushinga ntahe mu mico y'ikirundi n'umuntu abantu bose mu kibano ciwe birukira kuko bamushimye ko ari imvuga kuri akunda gutunganiriza abantu atacho asavye
abo baharanira gateka kazi na muntu bemeza ko iryo fotwa ry'ugwego rw'abashinga ntahe rizogira ingaruka mbi nyinshi mu kibano yamara bakongera ko n'ubundi bari basa n'abarengewe n'ugwaruka rw'imbonera kure wegamiye umugambwe uri ku butegetsi mu ntara zimwe zimwe bibutsa ko kuva umugambwe SNDD-FDD uja ku butegetsi mu mwaka w'2005 wamye uvuga ko ugwego rw'abashinga ntahe ataco rumaze mu gihugu umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mukiyago aheruka guha abanyagihugu n'abamenyesha makuru yari yamenyesheje ko abashinga naye atajambo bazosubira kugira aca yemeza ko ugo rwego rw'abahuza ruzogabanya igitigiri c'imanza ziri mu masentare y'intango
ugwego rw'abashinga ntahe ni ishirahamwe n'ukuvuga nka societe civile tufata abantu baranyene bagafasha kugira bagire umuvikano kubera hasi ukwaye muzimanza zo mu kibano z'impongo rubanza kujya biri hanyuma wubonye utorohewe ukunguruza mugabo kare ntivyitwa kunguruza ugiye muri senta ushaka wumviriza abashinga ntabwo kumutuba cyangwa kwigira ubwo nyene muri senta y'intango mugubu rero ntuzoja muri senta y'intango uterekanye urupapuro bakurugikaye rwo kunguruza
ubwo rwego rukukira ubushikiranganje bw'ubutungane ubwo nabwo bashikiriza ko ari igikorwa gikomeye mu itunganywa ry'ubutungane bwegereye abanyagihugu. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Tukivuga ku Burundi, umwaka mushya w'amashuri watangiye kuri uyu wa mbere, utangiye mu gihugu, havugwa ikibazo cy'amashuri menshi adafite ibikoresho bihagije n'ubucucike bw'abanyeshuri mu mashuri. Umurundi kazi Chancel bamuhaye wita ku burezi bw'abana afatanije n'umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu, batanze inkunga igizwe n'ibikoresho ku bana mu miryango ikennye mu ntara ya Muyinga. Bamuhaye yavuganye na mugenzi wacu Oriane itangisha akamubwira bimwe mu bibazo bahura nabyo mu gushakira abanyeshuri inkunga.
Ibintu biragimbye ku masoko, sikuvuga ngo ni ibikoresho by'ishuri byonyine, ibintu byose bya nkenerwa biragimbye. Rero wagera ku bikoresho by'ishuri usanga bigoye cyane. Rero wa mwana wa ntawonikora canke babana bava mu miryango dafite uburyo bwinshi, ukaca usanga biriko biragorana. Rero iyo ntambamye niyo navuga nyamukuru turiko turagira yo kuronka ibikoresho by'ishuri byarazimbye, ukaca usanga na bamwe bahora badushigikira kubera ubukene canke nabone ubuzima buzimbye muri ino minsi, ukaca usanga biragoye ko babandanya badushigikira kwa kundi nyene. Ntambamye turiko turagira muri uno mwanya mu ntango zo gutangura ishuri muri uno mwaka w'ishuri 2022 ushira 2023.
Ku kibazo cerekeye abigisha bashobora kuba basambanya abana b'abanyeshure, nk'abanyeshure mufasha impanuro zimwe zimwe muba mwabatekereye batangura amashuri zo bari nk'izi?
Icambere na mbere novuga twatekereye abana bacu ni kugenda bafise intumbero. Intumbero umunyeshuri agira ni yo kwikonsantra ku bijanye n'ishuri, gukunda ishuri, kugenda umuntu mu mutwe wiwe harimo iby'ishuri gusa. Rero umuntu ariko aravuga kuri icyo kibazo c'abigisha usanga bakora iryo kosa ryo gufata ku nguvu abana bakurikirana abana bigisha. Ahanini impanuro cyangwa ikintu ko bitumbereza cyane cyane ku bana no kuri abo bigisha cyane cyane, kuko nibo baba bakeneye kurira abo bana, nibo baba bakeneye kuba mu kibanza cy'ababyeyi mu gihe ababyeyi bataba bahari. Rero nabona umuntu ntiyoreka kubaha impanuro, ntiyoreka kubaha impanuro yo kubabwira bahora bakora ibyo bintu bakisubirako, kuko yuko turashaka kurerera Uburundi, yuko turategura akazaza keza k'aba bana. Rero iyo hagiye mwo bene ibyo usanga nicyo tuba turiko turashaka gushika ko bidakunda.
Turumva yuko nk'ibigo musanzwe mufashisha kwa bana nko mu ntara ya Muramvya Muyinga, musanzwe mufasha abana, ugwaruka mwiteguriye gufasha uno mwaka kugira ngo batangure neza amashuri, nibihe bintu ugiye kubafashisha kugira ngo bagire umwaka mwiza?
Abana dusanzwe dukurikirana uno mwaka dusa abana 228. Muri abo bana harimo abana bagera ku 70 b'abadinosi bava mu ntara ya Muyinga na Gitega, abandi akaba ari abana bo mu ntara ya Muramvya ku mine Bukeye. Rero muri abo dusa umwaka w'ishuri utanguye tubaha isakoshi, amakaye 10 hamwe n'amakaramu 5, uniforme hamwe n'ibirato. Niyo dukunze kwita kit scolaire duha umwana mu gihe umwaka w'ishuri utanguye.
Chancel bamuhaye, urakoze cyane ku kanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane.
Nanje ndabashimiye cyane.
Bakunze Radio Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
radio ijwi ry'America mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abarundi barenga 500 bamaze amezi abiri basaba ubuhungiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakambitse mu nkambi ya gateganyo, baravuga ko bugarijwe n'inzara kuko bamaze icyumweru badahabwa ibiribwa. Inkuru umunyamakuru w'ijwi ry'America Vedaste Ngabo.
Aba barundi biganjemo mu ntara y'Ibitoki bari gusaba ubuhungiro muri Kongo, aho bakambitse muri Sange. Bamwe bari munsi y'ibiti, abandi bari mu rupangu, mu gihe abandi nabo bari mu bihangare. Shimira Imana Desir, numwe mu barundi bari gusaba ubuhungiro muri Kongo, yageze muri inkambi y'agateganyo ya Sange mu kwezi kwa gatandatu, avuye mu ntara y'Ibitoki komine Rugombo. Avuga yuko yahunze igihugu cyiwe bitewe n'uko yahohoterwaga n'urubyiruko gushaka riri ku butegetsi mu Burundi.
Icyatumye mpunga jewe nakoreye umugambwe CNR, abo tudasangiye umugambwe rero nibo bantoteje. Ngo kwera tuzavuga ururimi rumwe, iyo bagiye mu myiyerekano jewe sindimwo, iyo bagiye mu bikorwa byabo jewe sindimwo, nicyo cyatumye jewe baca banyomora nka ndomo. Kugira ngo bakomore, ntibakwirukana ku murango, barakureka ukaryama mu nzu. Maze kwinjira mu nzu, isaha zine z'ijoro cyangwa saa tanu, bumva basibiye ku muryango bakwita imigere, soho tukumesure n'imvugo bakoresha. Hanyuma rero ubonye aho ucuka cya wiruka, aho niho usubirayo ko nta mutekano wawe ubuhari.
Ku bwa Siwomana Elizabeth, wavuye mu ntara y'Igitega nawe, yemeza yuko yahisemo guhungira muri Kongo nyuma y'aho umugabo we shimutiwe n'abantu bataramenyekana.
Baradutoteje tubayeho nabi, abagabo barabomora, babana tubafise uko ntibafise base, nimba base bazogaruka ntitubizi. Ubwo rero mudutabara mukadufasha. Impamvu natumye mpunga baratoteje umugabo wanjye aromoka.
Avuye mu ntara abandi bamutoteje
mu ntara ya Giteka.
Ni mbande bamutoteje
ntitubize, tubaza kubomora inzu.
Gute
baraza bagabomora inzu ngo sohoka sohoka, hanyuma mbere mu kugenda yanyuze mu idirisha ariruka.
Aba barundi bari gusaba ubuhungiro bara mu nkambi y'agateganyo ya Sange, bagaragaza yuko bugarijwe n'inzara kuko bamaze icyumweru badahabwa ibifungurwa.
Nagiye guhiga mu bakongomana akazi nakabuze, ndavuyemo ndatasha. Ndi mutwana dutanu, uyu munsi kugira dufungure ni ngorane.
Biragenda gute kugira ngo ufungure wowe?
Kugira ngo dufungure ngaho umuntu aragenda guhiga akazi mu bakongomani akabura akazi. Hari igihe utombora ugasanga uraronse waguraho kajumbu umuntu agafungura.
Gusa bamwe muri abo barundi basobanura yuko kugira ngo bafungure barinda kujya gutera ibiraka mu mirimo y'abaturage b'abakongomani.
Hano biragoye, n'ujye ubona asohora isuka akagenda gukora. Hari igihe abagize amahirwe akaronka nk'umukongomani bamenyana ngaha akaba ari waza kumuha ako kazi, ariko ngaho utarusa umukongomani mumenyana guha akazi ntugende, uragenda utazi uraguma ngaho, hanyuma urose nyine uraronka ukaronka umuntu akutwara ukagenda guhiga ibyo uragenda. Mugabo mugihe utagiye uca wirirwa inzara n'abana bakirirwa inzara nawe ukarara inzara.
Aze ibibazo biyo cyane tuyo rero abagabo n'ikibazo kirekire cyane. Abadabana mitende urarengana gatoyi, hari aho bita DGM cyane anere, aho nyine urafashwe, hari ngene waruze niyongero uvatiwe mu nzira kubera atakundi cyari burari mu gahinga, wemerwa iba twadumbi dutanu waronka ukamusigira mukabandanye ukahitubwira umwana byagenze kunanze kumererwa nabi ageza wakubiswe bizaga telefone aho gasize ngaho nyene ntajwe kwa gushora ufise ariko nta kundi kwisha kuyangana.
Frank Ngandu ahagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Sange avuga yuko kuva mu kwezi kwa gatandatu bamaze kwakira abarundi barenga 500 basaba ubuhungiro. Andi makuru ava mu gihugu cy'u Burundi yemeza yuko muri abo barundi baza gusaba ubuhungiro biganjemo mu ntara y'Ibitoki bahunze inzara bitewe n'uko imyaka bahinze yishwe n'izuba ryinshi ryavuye. Vedaste Ngabo, ijwi rya Amerika, Uvira.
Aha niho dusoreje aya makuru hamwe n'abafashije kuyabagezaho. Mbashimiye kuba mwese mutega amatwi radio ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: usanze agaca gasinziriye agira ngo yitore yagasiga. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.